Foreign Service Institute, Urundi Basic Course, Unit 20. This is a review unit. There is no basic dialogue. In exercise one, you are to identify the following indicative conjunct verb forms for their tense and respond by supplying the appropriate time expression in Kirundi. Exercise 1A, in which the subject prefix consists of a vowel U or its non-syllabic counterpart W.
Ubonye iki? Ubu. Wabonye iki? Uyu munsi. Wabonye iki? Ejo. Wasanze iki? Uyu munsi. Usanze iki? Ubu. Wasanze iki? Uyu munsi. Wibagiye iki? Ubu cyangwa uyu munsi. Waturutse he? Ejo. Waturutse he? Uyu munsi. Wavuye he? Ejo. Wavuye he? Uyu munsi. Uriye iki? Ubu. Wariye iki? Ejo.
Exercise 1B, in which the subject prefix consists of a consonant plus vowel. Again, reply with the appropriate time expression in Kirundi.
Babonye iki? Ubu. Babonye iki? Uyu munsi. Babonye iki? Ejo. Basanze iki? Uyu munsi. Basanze iki? Ubu. Basanze iki? Uyu munsi. Bibagiye iki? Ubu cyangwa uyu munsi. Baturutse he? Ejo. Baturutse he? Uyu munsi. Bavuye he? Ejo. Bavuye he? Uyu munsi. Bariye iki? Ubu. Bariye iki? Ejo.
Exercise 2. Contrast among participial, relative, and indicative forms of a single verb. The first part of the sentence is the cue, and the second part of the sentence is the response. The student should try to reach the point as soon as possible where he's able to give the second part of the sentence before he hears it on the tape.
Umuceri uhiye. Turawurya. Umuceri uhiye. Ni mwiza. Umuceri urahiye. Ariko. Umuceri uhiye. Turawurya. Umuceri urahiye. Ariko. Umuceri uhiye. Ni mwiza. umuceri uhiye turawurya. Ukwezi kubonetse uragenda. Ukwezi kubonetse mu kwa kabiri. Ukwezi kurabonetse ariko. Ukwezi kubonetse mu kwa kabiri. Ukwezi kubonetse uragenda. Ukwezi kurabonetse ariko. Ukwezi kubonetse uragenda. Ukwezi kubonetse no kwa kabiri. Amazi ashushe ushiremo umuceri. Amazi ashushe niyakura ubuhoma. Amazi arashushe ariko. Amazi ashushe niyakura ubuhoma. Amazi ashushe ushiremo umuceri. Amazi arashushe ariko. Abana babyutse umbarire. Abana babyutse bakwiye kwiyoza. Abana barabyutse ariko. Abana babyutse umbarire. Abana barabyutse ariko. Abana babyutse bakwiye kwiyoza.
Exercise 3 will not be recorded on tape. Two-line conversations. It is suggested that the student do these conversations first, listening to them and trying to understand them, then trying to repeat after the tape, and finally, using the English sentences as cue and covering the rundi, trying to give the sentence before the tape.
Ndora kubebeya. Ariko ntaho nzi neza. Ukurikirira ibarabara nyene. Ni hakurya ya.
2.
Ndagusanga imuhira ku musase. Utahansanze nzoba ndi hepfo y'inzu. Sikure.
3.
Urwo rurimi rwo hakurya y'amazi ntirworoshe ariko ntirugoye kuruta icyongereza.
4.
So yitwa nde? Data yitwa Yohani.
5.
Ngo shobuja ari ku ivuriro. Ego yajyanye umwigeme wiwe.
6.
Amafaranga igihumbi arabakwira neza. Ubahe ibiceri. Icyo si kigoye.
7.
None ngura iki uyu munsi? Uragura indagara.
8.
Uturutse he gantoni yawe? Mvuye hafi y'ikibanza hambavu y'isoko.
9.
amafaranga yanjye ari hehe ntabarane bibagiye tora ngaya
10
ubwoko bw'izo mpuzu ziremereye gutyo buturuka he gandu inyinshi ziva iburaya ariko rero niziva muri amerika sinjye
12
ahurorereye iki ndorereye umuvukanyi wa data buja
13
kurikirira ibarabara niwarengana uruganda uzobushitseho nirya nzihera zose
14
wewe na mushikawe muto ninde mushikanje niwe muto
15
iyo mpuzu ni nziza ego ni nziza kandi irahwahutse
16
ubu ndondera ihoteri ngire nte ngo ndayishikire komeza urengane inzu zibiri iya gatatu ni ihoteri mushiki wa Yohana ngana ate mushiki wa ramusumba cyane
18
nta micungwa mufise turayifise ariko mike yiraboze
19
ni kuki Yohana avuga buhoro ni buhoro ariko sinabi
20
urashima kwiga ikirundi jewe sinshima kuciga kiragoye
21
gutambuka no guhita birafise itandukaniro bifise itandukaniro rinini
22
waguze imboga zikabye nta zindi naronse
23
iyo mpuzu yashize kuri yindi nta mafaranga mfise ntabarumpe makeya
practice conversations part 1
nshaka kuja mu Kayanza mu yingariza uramaze kujayo maze kujyayo ibihe bitanu hari amahoteli angahe hari atatu ameza ate imwe muri yo ni nziza gusumba izindi inziza ni iyihe ni hoteli ya ikintu cyose ushaka kirimwo nzobaha amafaranga ngahe bizoba ku nzu uzofata n'iminsi uzomaraho emwe ndagushimiye urakoze cyane
part 2
inkoko iri hano ni nziza wayiguze he nayiguze ku muzinda uramaze kuhashika maze kuhajya kenshi uhora ujyayo gukora iki mpora njya kudandazayo udandazayo iki ndandazayo impuzu amasafuriya ibiyiko n'ibindi ibyo budandaza ubona bimeze bite ndaronka udufaranga duke duke
End of unit 20.